Egli, Radio Svegli America. Radio Svegli America, Vigili Washington DC, Mukinyar Gwanda, no Mukirundi, Mubunde Mutkongira Kuminongo, Migufia Show, 12 kilometers, 12 minutes, and Metro Makumyabri Nevjidi, Urwanda, Utrenokuri FM, Janaka, and Nevichavita Radio Svegli America. Karere ka Kisoro muri Uganda turumvikanira kuri FM 88 n'ibikenda radio ijwi riyobora abo dushakira kuri internet namwe mudusanga kuri weshatu radio yacu voa.com ikaze mu makuru y'akakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi: Uganda yujuje imyaka 60 ibonye ubwigenge. Abitabiriye ibyo birori barashaka Afrika y'uburasirazuba itarimo imipaka. Mu Burundi, leta yangiye urubyiruko rw'ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi kwizihiza umunsi mukuru warwo. Abo muri iri shyaka baragaye icyo cyemezo.
Ni bya bindi by'igikenye cy'uri ku butegetsi avuga ati ndabikora ko nshatse ndakwemera cyane ndakwangira n'ikindi ntabwo twari twabona abasabye uruhushya burya twari twabamenyesheje.
Uyu ni Agathon Rwasa kuri ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Naho mu mahanga, Uburayi bwanenze igikorwa cy'Uburusiya cyo gufata uruganda rutunganya ingufu za nuclear mu mujyi wa Zaporizhia mu majyepfo ya Ukraine. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Abakuru tuwehele kwa vugo hirya no hino ku isi, abantu bagera kuri 17 bishwe n'ibisasu byarashwe ku basivili mu ijoro ryakeye mu mujyi wa Zaporizhia mu majyepfo ya Ukraine. Abandi benshi bakomeretse. Uburusiya bwagabye ibitero mu gikorwa cyo kwigarura uruganda rwa nuclear rwa Zaporizhia. Josep Borrell ukuriye iby'ububanyi n'amahanga na politiki y'umutekano mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi yamaganye byimazeyo ibyabaye, avuga ko bitemewe n'amategeko kandi icyo gikorwa ubwacyo ari imfabusa. Yasabye ko ingabo z'Uburusiya zisubira inyuma zikarekurira Ukraine ubuyobozi bw'icyo kigo. Josep Borrell yavuze ko ku nyungu z'Uburayi bwose, ikigo mpuzamahanga gishinzwe kugenda no kugenzura imikorere y'ibyerekeye nuclear gikwiriye kuhaboneka vuba na bwangu kandi kigahabwa ubwisanzure butaziguye kuri uru ruganda kugira ngo kigenzure iby'imikorere yarwo. Ejo kuwa gatandatu, iki kigo cyari cyatangaje ko uruganda rwa nuclear rwa Zaporizhia ari narwo runini kurusha izindi zose mu Burayi rwari rwatakaje isoko y'ingufu z'amashanyarazi kubera ibisasu rwasutsweho n'ingabo z'Uburusiya. Rwagombye kwiyambaza moteri za mazutu kugira ngo rukomeze gukora. Ibice byarwo bitanga ingufu uko ari bitandatu birafunze, ariko biracyakeneye umuriro w'amashanyarazi kugira ngo ubushyuhe bw'ibyuma bugabanuke. Hagati aho, abahanga baracyagerageza gusana umuyoboro w'amashanyarazi ugana kuri uru ruganda wari waciwe n'ingabo z'Uburusiya kuri uyu wa gatandatu. Koreya ya ruguru ikomeje igeragezwa ry'ibisasu bya rutura. Uyu munsi yongeye kugerageza ibindi bibiri. Ibyageragejwe uno munsi bibaye ku nshuro ya 7 mu gihe cy'iminsi 15 gusa. Diane Nini Nahazwe arakomeza inkuru.
Misile Koreya ya ruguru yagerageje uno munsi kwa Mungu yaziteye mu gihe indege z'intambara zihuta cyane za Amerika na Koreya y'Epfo zasozereye ibikorwa by'imimenyerezo ya gisirikare zari zimazemo indwi zibiri mu buseruko bwa Koreya y'Epfo. Igisirikare cya Koreya y'Epfo cavuze ko Koreya ya ruguru yagerageje gutera ibisasu bibiri vya misile hagati ya 7:48 na 7:58. Ivyo bisasu vyatewe biva mu karere ka Koreya y'Epfo kitwa Munchon birungikwa mu ibahari yitiriwe Ubuyapani. Muri rusange vyakoze urugendo rugera ku birometero 350 aho vyaguruka ku muvuduko ugera ku birometero 90. Ubuyapani nabwo nyene bwatanze amakuru ashusha nk'aya ya Koreya ya ruguru kwijanye n'isaha ivyo bisasu vyaterewe ibirometero vyirutse n'umuvuduko vyariko vyirukako. Ubu hakaba hari kwakorwa amatohoza atomora nimba vyarungikiwe ku butaka canke mu mazi. Ivyo bisasu bikimara gutegwa, abagize inama nkuru y'umutekano w'igihugu muri Koreya y'Epfo bakoranye vyihuta gutyo batera ivyatsi ico bise urutavana ko rwigeragezwa rya misile ririko rikorwa na Koreya ya ruguru. Igeregezwa ry'uno munsi rigize igindwi ribaye mu minsi 15 gusa. Muri uno mwaka akaba ari bwo bwa mbere Koreya ya ruguru igerageje ibisasu vyinshi mu kiringo kingana uko. Koreya ya ruguru igerageje ibindi bisasu vya misile mu gihe ejo aho bukera muri ico gihugu hazohimbazwa imyaka 77 iheze umugambwe umwe rudende witiriwe abakozi umaze utanguye.
Minisitiri w'imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Janet Yellen yanenze igikorwa cy'umuryango w'ibihugu bicuruza peteroli mu mahanga OPEC cyo kugabanya peteroli ku isoko mpuzamahanga. Yavuze ko bitarimo ubushishozi kandi ntacyo bifashije ubukungu bw'isi cyane cyane ku masoko y'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru The Financial Times cyandika mu Bwongereza, Yellen yavuze ko bahangayikishijwe n'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere n'ibibazo bihanganye nabyo. Yanenze kandi bihugu bifatanyije na Amerika ko bizuyaza kohereza imfashanyo y'amafaranga muri Ukraine. Avuga ko bimwe muri ibyo bihugu byari byiyemeje gutanga ayo mafaranga ariko bikaba bikomeje kuyapfumbatiza. Ukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Inkubi y'umuyaga yahawe izina rya Julia uyu munsi yageze muri Nicaragua igenda ibirometero 140 ku isaha. Diane nini nahazwe akomeza inkuru.
Ikigo gikorera mu by'ibihuhusi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kikaba kinegukira Leta Amerika cyatangaje ko igihuhusi Julia cyashitse muri Nicaragua mu gatondo ka kare kuno wa mungu. Icyo kigo kivuga ko Julia gishobora kukwiragira byihuse mu bindi bihugu byo muri Amerika yo hagati birimo Honduras, El Salvador na Guatemala. Igihuhusi Julia cyashitse muri Nicaragua imiyaga yaciruka ku rugero rwa kilometero 140 ku isaha. Julia kikaba gishitse muri Nicaragua inyuma yo gukunkumura amabahari atatu yegukira Colombia. President wa Colombia hagati aho yahamagariye banye na mahoteli w'indaro abamazu yabomowe na Julia, avuga ko uretse amazu agera ku 48 yasenyiwe n'ico gihuhusi atabindi vyahononikariye. Amerika yo hagati iri kwihangana n'igihuhusi Julia inyuma y'indwi zibiri gusa. Ikindi gihuhusi ciswe Ian kibiciye bigacika muri Leta ya Florida. Ico gihuhusi Ian cahitanye abagera ku 100 cashizwe mu bihuhusi byo ku rugero rwa 4, mu gihe Julia nayo iri kukunkumura Amerika yo hagati bayishyize mu mirwi y'ibihuhusi byo ku rugero rwa 1.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yagahivu inyuma bakumira abimukira n'impunzi. Yavuze ko inyanja ya Mediterane yahindutse nk'irimbiri nini. Diane ninahazwe akomeza inkuru.
Mu majambo yiwe umwungeri wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yagize ati, gukumira impunzi n'abimukira n'ibitera soni birabishe, ni igicumuro kibi kandi ni icaha kibishe. Ababikora batuma bimukira badupfira mu maso turorera. Ibahari ya Mediterane ubu yahindutse itongo ry'abapfuye kandi ni naryo tongo rinini ku isi yose ry'abapfuye. Papa Francisco ayo majambo yavuze no munsi kwa Mungu mu bikorwa byo gutagatifuza Musenyeri Giovanni Battista Scalabrini yabayeho kuva mu mwaka w'1839 kugera mu 1905, na Artemides Zati yabayeho kuva mu 1888 kugera mu 1951. Ababeranda babiri bashasha bose bamenyekanye mu bikorwa byo kwitangira abandi. Musenyeri Giovanni Battista yamenyekanye kubera gufasha abimukira n'impunzi, ari nacyo gituma bamutaziriye se w'abimukira. Umutaliano Artemides Zati nawe yamenyekanye kubera gufasha abarwaye muri Argentine. Umuryango wiwe wari wahunze ubukene bwo mu Butaliyano uhitamo kuja kwibera muri Argentine.
Mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ujya no kurubesha turadio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Muradusanga kuri @voaradio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru mu biyaga bigari tuyahere muri Uganda yijeje ku nshuro ya 60 umunsi mukuru w'ubwigenge icyo gihugu cyabonye muri 62. Ibirori byo kwizihiza uyu munsi byitabiriwe n'abayobozi banyuranye barimo abava mu muryango w'Uburasirazuba bw'Afurika. Ubutumwa bwatanzwe ahanini bushingiye ku bumwe bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'iterambere ry'ubucuruzi muri uwo muryango. Tuve muri Uganda tujye mu Burundi, aho Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yangisha Arsenal ritavuga rumwe n'ubutegetsi gutegura umunsi mukuru w'urubyiruko. Leta iravuga ko hadashobora kuba iminsi mikuru y'urubyiruko ibiri mu gihugu. Agatorwa asa kuri Arsenal haravuga ko ibyo ari akarengane. Eloge Willy Kaneza aratugezaho inkuru irambuye.
Uyu munsi mukuru wari urwaruka rw'umugambwe Arsenal kirere utavugamo n'ubutegetsi warutekanijwe kubera mu ntara zose yo kwa 18 zigize igihugu cy'u Burundi ubushiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bujejwe gutanga impusha kubakoresha amakoraniro yayo yose mu gihugu bwishuye uwo mugambwe kw'ibikorwa byabo kuri uyu wa mungu bidashoboka imvo bwatanze nuko uyu mwaka hari hahimbajwe undi munsi wari urwaruka wabereye mu ntara ya Ngozi mu buraruka bw'igihugu n'umunsi mukuru wari urwaruka ku isi Mwikati mshiganganji, ugandiki indongozi za senere, juja Amerika alikitie kopi, busigura kwa tamisi mikuli bili, ugwa ruka yotungani wa munga kumge. Uhamakaza nyabu na mugamge senere, kuitegura, ugiuzoro ungike ugwa ruka rwa omu, musi mkuru munga kuza. Agatono kwa asa, mkuru mugamge senere, ya fati ingingo, unhaka hotoro. Ukunika alisiguri ya amesha makuru, kumugwa mkuru tunze Bujumbura, mkigani wa rahaye, kuchicharo, ugikuru chumugamge uiwe.
Iyo ni nyishida fashi. Ugwaruka kuhimbaza uwo munsi mu burenganzira bwawe. Yaba bashobora kuhimbaza mu munsi nako nyine bitoshoboka. Kare uburenganzira. Ni bya bindi by'igikenye cy'uri ku butegetsi. Bavuga ati ndabikora ko njatse ndakwemera cyane ndakwangira. N'ikindi ntabwo twese n'abasabye uruhusha burya twari twabamenyesheje kuko uruhusha gukora imirimo yacu rarufise kuva umugambwe wemerewe gukora ku mugaraga. Mugabo yo hari gukoranya abantu benshi ni byiza kumenyesha intwaro kugira ngo ifate ingingo zibereye mu bijanye n'umutekano yaba atari bimwe by'umwana n'ikinono ugira gutyo ukaza wumva ngo umugambwe sende DFDD ngo bafite imyiyerekano ngo bashyigikira ngo ingingo mukuru w'igihugu aheze gufata
imyiyerekano agatoro rwasavuga yatunganijwe n'umugambwe sende DFDD uri ku butegetsi ugira ngo utere intege umukuru w'igihugu ku ngingo amazi minsi afata ijwi rya Amerika ryarayikurikiye yabereye mu ntara zitari nke hamwe no kumirwa mikuru y'ubutunzi na politiki Gitega na Bujumbura ku maganekerezo atandukanye nyuma ya Perezida Evariste Ndayishimiye aroye muri ONU mu kwezi guheze Igitega kwa 2024 ukwezi guheze umugambwe wari waserukiwe na Anastase Manirambona uwo yahoranye ipeti rya koloneli mu gisirikare cy'u Burundi akabajejwe akaranga mutima n'indero umugambwe uri ku butegetsi ku rwego rw'igihugu ubu kaba yakaryo ko kwerekana bamwe mu banywanyi bavuye mu yindi migambi no kuvuga imigambi yo matora y'abashinga amateka yo mwaka wa 2025 Komisari rero karanga mutima n'indero muri Sende DFDD ya Anastase Manirambona
twabonye twumvise intahe abahora mu mugambwe SNL nk'uko nsanzwe ndi muhetsi w'intara nziza ya Gitega ya Muramvya na Mwaro intumbero twihaye mwaka karere ni uko matora y'2025 intara ya Gitega arizo biya mbere mu matora murazi ko mu 2025 Mwaro Gitega Muramvya izo ari intara imwe yitwa Gitega Arusi twifuza rero yuko izo biya mbere mu matora y'2025 SNDFDD Ganza
akatorwa asaba abategetsi kureka abantu bose bakizegenza mu budasa bwabo
abasinyeri turakunze gukumirwa cyo ntawo bideha mugabo sibyo yatutsinze mu by'ukuri atari bimwe by'uhuvuga ati aba bantu ndababurabuze umunsi mukuru wa bonane ku karore itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere kabiri kangahe turatwumva ngo bagiye kwifuriza umwaka mushasha bo nyene ngo urwego karango rwagiye kwifuriza umunsi ngo umwaka mushasha umukuru w'igihugu aho ni mu kwa kane ni mu kwa gatandatu nijyana iyo babigira ntibatwo n'abandi babibona none nimba uwo munsi mukuru uwugira bivanye n'ukuntu wewe witunganije nibyo bindi gusabye ufite ikirindi bari wege n'inkota abatware nuko mba yuko abari dufite uburenganzira bungana hanyuma bakarekera bamwe bamwe bose umwidegenzo wo gukora ibyo babwiriza gukora igihe bitanyuranye n'amategeko leta ya sinze DFDD nibe leta y'abarundi kandi niyumvemo abarundi bose niyumve ko abaseneri turi abarundi nkabo dufite uburenganzira nkabo dutanga amakori nkabo batureke rero turonka uburenganzira nk'uko nabo
Mu Burundi imigambwe yose irafite imihari y'urwaruka kandi ikanye utuzina tw'ubuhizi muri Sende DFDD urwaruka rwabo rwitwa Imbonerakure nayo muri SNL ni urwaruka rw'inyankamugayo imigambwe irongowe n'abahoze abakuru mu biro beri bya FNL na Sende DFDD igihe imihari y'inyeshyamba z'abahutu yagwanya igisirikare cya Cyizizibo n'abatutsi imbere y'isinywa ry'amasezerano ya Arusha umwaka w'2000 abanywanyi imihari yayo y'urwaruka benshi n'abahoze ku rugamba akatari gake barakunda gushamirana ko mu ntara ya Ngozi muri komine Kiremba hitwa Ruyumpu abanywanyi ba SNL ndwi barakiriwe imyaka 15 yo gufungwa mu kwa gatanu uyu mwaka mu ntango z'uko kwezi bari batanye mu mitwe n'abamwe mu rwaruka rwa Sende DFDD Imbonerakure zimwe muri zo zirakomereka bafungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi nk'uko amakuru y'ijwi rya Amerika ryakuye mu miryango y'ababyemeza Eloge Urikaneza ijwi rya Amerika
Tugumaho mu Burundi aho bamwe mu batuye muri komine Gatara y'intara ya Kayanza mu majyepfo y'u Burundi bakomeje kujya mu zindi ntara gushakisha imibereho kubera ibibazo by'ibura ry'amasamba ahagije. Inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi turagezwaho na Desire Hatungimana.
Komine Gatara ni imwe mu makomine agize intara ya Kayanza iharugwamo abantu benshi biturutse ku girirana ry'abantu riri ku murindi udasanzwe. Iryo girirana ry'abantu rituma amatongo yaga ababa muri iyo komine na cyane cyane abagabo bakajya kwisuma mu zindi ntara nk'uko mu ntwaro babibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ndikumana Donatien n'umuhanuzi wa musitanteri wa komine Gatara ajejwe imibano.
Komine ya Gatara ni komine irimo abantu benshi naho atabiharuro nyezina tuvuga ubunyi uko ari byo byerekana yuko ari irimo abantu benshi gusumba ariko kumbure rusasuma yimirije izoheza ibitwereke. Ariko rero abahari bose uko biri hariho amatongo usanga ari mato mato bigaca bituma abantu bagenda kurondera ubuzima nko mu zindi ntara.
Ivyo biranemezwa kandi n'abanyagihugu bo ngaha muri komine Gatara kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuga ko kiretse mu zindi ntara z'igihugu hari n'abaja mu bindi bihugu kurondera ubuzima.
Abagabo ine barakunda guca hanze kuba mugasanga bari muri Kenya, abandi bari Uganda, abandi bari Tanzania mu zindi ntara. Bafashe za Cankuzo, za Rumonge, Akamba.
Kubera amatongo yaga n'urugwirirane rw'abantu rukaba ruhari, birashoboka ko umuntu abura uko avyifatamwo hagati umuryango akagenda guca ingero, umuryango ugasigara we akagenda.
Ingaruka ni nyinshi mu miryango muri komine Gatara. Iyo abagabo na cyane cyane abubatse bagiye kwisumamwo kure, hari abagenda bagurishije amatongo, abagore n'abana babo bagasigara bifumbereje. Ibyo vyarashikiye Nshimirimana Isidora wo ku mutumba Nyarurambi muri iyo komine nyene.
Cingorane nagize aho twubakanye n'umugabo biciye mu mategeko, ariko rero jewe haragize igihe basambulira ku inzu cyangwa cyose bararigurisha afise uruyoyo batwara kuri ku mvanda, kandi n'umwana bamumuriye ahantu mu gahinga iryo tongo barigurishije baciye bagenda. Bagiye mu cyankuzo umugabo wanje yajanye nasi ce muri sentare naragenda burana bwa mbere mburanya baguze iryo tongo baca bambwira ngo natsinzu ndabura icyo fata n'icyo ndeka.
Hari ikindi gihambaye gishikira abakenyezi bubatse iyo abagabo babo bagiye kwisumamwo bagateba abanyagatara babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Nka nyene ku mutumba Nyarurambi mu gacimbiri rutoke byarabaye aho umugabo yari yagiye hanyuma umugore asigaye ngaho, birashikaho hagira umugabo amuteri inda aravyara umwana ibindaza ahantu hamwe cyashitse umugore umugabo aje Bujumbura aramara igihe kinini yo cane. Hanyuma rero umugore yarindiye kera ahindukiye asanze umugore yagiye mu rundi rugo yagiye kwibakira hanze ibyasesekaze mu buhano mu rugo mu bisanzwe kumva ntibabacizeranye.
Umuhanuzi wa musitanteri wa komine Gatara mu vyo ajejwe hari mu mibano aremeza ko bama bakiriye amatati yo mu miryango ishishigwa n'ingorane ziturutse ukuntu abagabo baba batari hafi. Ndikumana Donatien yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ingene babigenza iyo hari ababituye.
Rero iyo bibaye inzira ya mbere turashobora kubumvikanisha nimba ari uwo mukenyezi yabyaye uwo mwana uwamumubyaye ko akemera akamwandikisha, aho onye umugabo ashoboye kubitahura nta ngorane. Iyo naho batabitahuye turaheza tukaca tubarungika muri sentare kugira ngo nabo barabe ico amategeko avuga abaheze babatunganiriza.
Uwari mu bajejwe intwaro muri komine Gatara y'intara ya Kayanza atera kamo ababa muri iyo komine kwijukira umugambi wo kwibaruka abashobora kurera. Ibyo tumba bataguma bagwirirana gutyo aho gukubita isuka hakaboneka. Ibyo biruko mu gihe igwirana ijanye n'amagara meza itaraba gusa abakenyezi bo muri komine. Iryo sekeza ryari ryaratandukiriye abagabo bo mu myaka iheze. Umuhanuzi wa musitanteri wa komine Gatara Ndikumana Donatien naho atabitigiriye by'abagabo bitabiriye uwo mugambi wo guca imbyaro ku bagabo vasectomy mu Gifaransa atanga avuga ko utitabiriwe ku rugero ruhagije.
Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Tugeze mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi. Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
shofe ndagusa vye sha shoferi tubanda nyo tukwari
kutura jana mama siwezi siwezi hata pima kuenda mwene njia kwanza hata wena mtoto wako mtokia mgari yangu mini mtuko mina toka juu ile njia siwezi hata pima kuingia ndani
aliko mana ya
antuka vita uwezekana
mungana wazage kutangu shuru no musi moho umuro ufasha shofe na shuvara kusi musi wa ambere
manake wako nasikia hata rafiki yangu mina tumika nae kazi moya mwele njia wali mkili na pekua hataka mini ndia ewa mnisamee kabisa
Zama hiyo gani? Kwa bota kisi anje tazama hanga hargo sana kwa mje kuiba mwe tama kwa mwenye kuni sanga muri kana.
Oh papa.
Sasa vipi? Mwenye ni chivu za gos. Ndi mhumu moro kambi gos hayo mwa mboku ishara na mafaraba tii. Ada. Ndi na yapi sana? Kana kwa ngazi chini sse. Peti peti. Asa na kahanga riko. Hongo fresh tazi. Aka kwa mhumu kama ndemana kila kuri ya suri jiwa suri gos mhumu moro. Na wale ya kuri ya suri jiwa. Milioni ya mbere mura kakari.
Kama uwa mukabo. Mhumu kumeri kumuba kutukambu gisa. Kandi bivyo sari kubera mwebwe abantu bimuhumura
twebwe
Madam Vicky, ibi byose se kubera kajagari kiwanyu muhumbo. Abantu mudashobora gucungera umutekano iwanyu mu maziki mwe. Nk'ubu mwana wanjye agira sibishuri umunsi wa mbere kubera amabarabara yanyu yuzuyemo abagizi banabi.
Ariko umutekano muki wacu.
Sasa sija papa, niye sitapima ta kukamata ile njia sino shibote tunakufa.
Urumvise na shoferi kwa bivuti mukanabura no kurabira akaroro keza kubacu rusange.
Mwebwe iwanyu rusange twabigera hiki.
Irusange niyo hambere mu gucungera umutekano. Muraka kare niko karero atari mwebwe muguma muza kugitobera gusari kindi
ngo mata urdu ugora byumva wowe
ibigisi
umva muhumuro nayo yagira amahoro ye tabari mwebwe abanyarusange mudasiba koza ribazi wacu
Mwivyo tuliko tulabugi jitukwe ngeje niki
Ewa na mike kila nishangaza Nikuona muna kamata taksia nusavile na kwa shahar deko mbaka visi
Mbongo
Muna tahaya
Mbongo
Ivi nia muone kama Inchi mwe kipata problem Jutibote tuko pamoya Sibote tute endelea Jutula kamata na shibote Make mwe siyewe mkwa muna fia kabisa
Oya wati kabisa Jenu mbumenga mwewese yopu maju piu undu piu Akiro ndere ni mteka anu piuwe Ijote kujaha mwa wapi
Mama usisahabu kama kuna proverb ambayo inasema l'union fait la force unasiki na sisi sote tukijikamata tunajia fasi moja tunaongea kitu kimoja hakuna kile kitatushinda wale wote ambao tuko tunatafuta unasiki
wewe mungu ni bosi sote mungu
ni mama hapana mama nisikie kidogo haujieneza wewe mwenyewe hakuna mtu mwenyewe anaishi peke na anajieneza na ile problem ya insecurity tuko nayo haiko tu yetu sisi peke ni yetu sisi watatu unasikia kitu tuko majirani Na lazima jirani ni ndugu, si ndio? Balabala yangu iko na shida, maki yako itapata shida. Unaona? Lazima tuikale fasi moja tusikizane. Sio tutapata security, mabalabala tuju tupate kitu cha kuishi pamoja. Si ndio? Jioni na tuwezi kala fasi moja, kila mtu kingambo yake. Afanye kenye anaza fanya tu tutafute amani tuishi na amani vraiment.
Ubona urashaka kuva ko mpatwa abaturage basanzwe bo hasi. Hari ubushobozi twagira bwo kugira uruhare mu mpinduka muri ibibazo by'umutekano bifite muri aka karere.
Nene nkubu na jewe ni ndari ndesho. No hava mpaka imbere y'abantu ngo ndiko mvuga ibintu by'umutekano.
Ndiyo mimi nabasikia hata kama hatuna ile pouvoir ku décider mais quand même tunaweza contribuer par exemple unajua kama tunaweza jitia fasi moja tunaandika lettre hein tunasigne tunapatia wakubwa wetu waipeleke juu tuangalie bale watatujibia nini juu
chochote nicho
ahunga mwaleta tukita tubikora iyo barua tukayandika tugasinya ahunga tukashirina abantu bose bari
kuri tukame nabambilisha ukweli vraiment
nikibake hivi
tushobora kugera kure
kuko kwanza namwacha tatu ndata setu tubambia
reka ndabivi ni hayu mwana papu Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio wa d'Amérique
Barakoze bagenzi bacu bo mu biyaga bigari dusubire muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi muri icyo gihugu rivuga ko rigiye kwimura impunzi z'abarundi zirenga 800 zari mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Monge Monge impamvu yabyo n'igihe bitaganyirijwe turabaza umunyamakuru w'Amerika Vedaste Ngabo uri uvira
mu kiganiro umuyobozi wa se mu ntara y'Ikivuyepfo Nadine Ndoya yajyanye n'itangazamakuru imbere y'inzego z'umutekano abagize sosiyete sivile ndetse n'abaserukira umujyi wa Uvira yavuze yuko izo mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'agateganyo ya Munge Munge na Kavivira zigiye kwimurirwa mu nkambi ya Mulongwe.
Muri rusange dufite abantu 867 bazimurirwa i Mulongwe kandi abo bantu bari mu miryango 366. Hano i Kavivira dufite abantu barenga 100 bazimurwa ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa cumi mu nkambi ya Mulongwe. Hari n'abandi bantu abagera kuri 600 bari mu nkambi y'agateganyo ya Munge Munge bazimurirwa mu nkambi ya Mulongwe ku ya 16 z'ukwezi kwa cumi.
Haseri giye kwimurira izi mpunzi zari mu nkambi y'agateganyo ya Kavivira na Munge Munge mu nkambi ya Mulongwe. Umugezi avuga yuko zari zirambiwe n'ubuzima bubi zari zibayemo mu nkambi z'agateganyo kuko zitaba mu mashuri y'abana ndetse zirangwamo n'inzara.
Abana bacu dusaba yuko bajya ku masomo, nabo bajye ku masomo nk'uko bahora biga. Bamwe barataye amasomo ubu bari uko nyene bariko barigira bamayiba gukora batari ku masomo. Dushaka yuko bajya ku masomo bakomeza amashuri.
Hano bari bameze gute?
Hano bari bameze nabi nyene, nta kuntu bameze. Bameze nabi, bariko baramera nabi.
Ikibazo cy'abana dukeneye ko abana biga kuko bavuye mu Burundi biga ayo kubera umutekano muke, umubyeyi yahunze ateza kuzana n'umwana. None ngaha aya bana ntibariko bariga, bari ngaho nyine na za uniforme zabo ntidushobora kuzironka. Ikibage cyoco n'ikaye, icyo rero nicyo dusaba kugira ngo abana bacu bashobore kwishura.
Turara hanze, inzara nayo igomba kutwica, ntitubashonje, tutaramerewe nabi.
Mujya bigenze gute?
Mugenze gute none umuntu atagiye kurondera ngo apaca pake hirya no hino kandi ntanakazi ubona? Ntakazi ubona, ni ukugenda gusega, ntakazi urunabona.
Muri iki kiganiro kandi uyu muyobozi wa SR avuga yuko barundi bagera 2850 bahunguwe bava muri Kongo bajya i Burundi ku bushake bwabo mu gihe cy'amezi 9. Abajijwe uburyo abo barundi bahunguka abandi bahunga, uyu muyobozi wa SR muri Ntara Nadine Ndoye yavuze yuko abahunguka babona yuko icyo bahunze mu Burundi cyashize. Naho bari guhunga avuga yuko benshi muri bo bahunga umutekano muke w'umuntu ku giti cye, abandi nabo bahunga bavuga yuko bazira ibyumviro byabo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari impunzi z'abarundi zigera ku 40, inyinshi muri zo zibarizwa mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe. Rudasengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Nshuti, mukomeje kudutega amatwi. Amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naho tuyasoreje. Ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Chefe Mutagoma wabagezagaho aya makuru ni nawe wabegeranirije. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Radio Ijwi rya Amerika.
Chachu.
ikisa bakozi bakarorero batanga makuru arumuriza.